Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave 19 no 22 mu Rwanda turi FM 104.3 miriwe nshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese makuru yo kuri saha. Kuri uyu wa kane ambasade ya Leta Zunze za Amerika mu Rwanda yahimbaje imyaka 10 iheze ifunguye ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco cya Amerika kizwi nka American Corner mu karere ka Rubavu.
Ntabwo ari amahirwe afitwe n'abantu benshi, niyo mpamvu twebwe nka American Corner tuyibona nk'igisubizo kubijyanye n'uburezi, kwigisha indimi, kuba yaraje ahangaha ni inyungu ku baturage wacu.
Uyo ni Kambogo Idefonse, umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Abarwanyi ba Al-Shabab batangaje ko aribo bakoze ibitero bibiri muri Somalia byahitanye abantu batari bake. Abakuru b'ishyirahamwe rya OTAN bakoranye ku cicaro cy'ishyirahamwe i Bruxelles mu Bubiligi batekanya guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagire amuja mu kanya. Makuru tuyatangurire rero iyo hijya no hino tuyatangurire ku bategetsi bakoraniye inaito mu bakoraniye ibuseri mu gihe cyo Bubiligi, aho bakoraniye rero kuri ico cicaro cishiramwe ibuseri mu Bubiligi batekanya gufasha Ukraine guhifashanya Ukraine ya gisirikare. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Inama irabera mu muhezo ariko abadiplomate bamwe na bamwe bayikurikira babwiye ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika ko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yayigejejeho ijambo akoresheje ubuhanga bwa video. Yasabye imfashanyo ya gisirikare itagira iherezo, by'umwihariko intwaro zirasa indege n'amato y'intambara. President Zelensky ariko ntiyongeye gusaba OTAN gushyiraho igice cy'ikirere kitagerwamo n'indege z'Uburusiya mu gihugu cye. Mu minsi ishize abayobozi ba OTAN barabyanze, basobanura ko babikoze bishobora gutuma indege za OTAN zirasana n'iz'Uburusiya. Guverinoma ya President Joe Biden wa Amerika isanga byakurura ahubwo n'intambara ya gatatu y'isi yose. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko bagomba kohereza abandi basirikare 1000 b'inyongera mu banyamuryango 4 bo mu burasirazuba bw'Uburayi, aribo Bulgaria, Hongria, Rumania na Slovakia. Usibye inama ya OTAN, Bruxelles irakira n'iy'abakuru b'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi bita G7 n'iy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, president wa Amerika zirimo zose uko ari eshatu, nubwo igihugu cye kitari mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi.
Urakoze Toma. Abarwanyi ba Al-Shabab bavuze ko aribo bakoze ibitero bibiri muri Somalia. Abatetsi bavuga ko byahitanye abantu batari bake. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Polisi ya Somalia ivuga ko byibura abantu batandatu bapfuye nyuma yuko abagabo babiri bari bafite imbunda bagabye igitero i Mogadishu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyari kirenzwe cyane. Bavuga ko abapfuye barimo umunyasomalia n'abanyamahanga batanu. Nijoro ryo kwa gatatu ababyiboneye bavuze ko umudepite w'umunyasomalia kazi ari mu bantu benshi bahitanwe n'ibisasu bibiri byaturikiye mu mujyi wa Beledweyne muri Somalia rwagati. Amina Mohamed Abdi yari mu bikorwa byo kwiyamamariza kongera gutorwa ubwo igisasu cyaturikaga. Al-Shabab yagabye ibitero ku kibuga cy'indege inshuro nyinshi mu mwaka 2009 byishe abantu babarirwa muri 40.
Urakoze Jenny. Isosiyete y'imiti Moderna yatangaje ko iriko iragerageza urucandago rwa COVID-19 wo guha abana bato muri Leta Zunze Amerika. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi. N'ubundi
isosiyete y'Amerika Moderna yarayitangaje ko irimo kubona urukingo rwa COVID-19 rukora ku mpinja, bitambambuga n'abana biga mu kiburamwaka. Perezida w'isosiyete Moderna Stephen Hogg yagize ati: "Uyu munsi twatangaje ibyo inyigo y'icyiciro cya gatatu yagezeho mu bana bagera ku 5,000 bafite munsi y'imyaka 6 bahawe doze ebyiri z'urukingo rwacu rwa COVID. Kandi inkuru nziza ni uko tugeze ku ipfundo rikomeye ry'ubushakashatsi bivuze ko urukingo rurinda abana bato COVID ku rugero rumwe n'urw'abantu bakuru. igihe abemeza ikoreshwa ry'imiti bahamya ko doze nto ntacyo zishobora gutwara umwana kandi ko zikora neza ibyo bizaba bivuze ko hari amahirwe yo gukingira abana bato mbere y'impeshyi Moderna ivuga ko mu byumweru biri imbere izageza imibare yakusanyije kubemeza ikoreshwa ry'imiti ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi iyo sosiyete ivuga ko izashyira ingufu mu gushaka uburyo ingimbi n'abangavu hamwe n'abana bari mu mashuri bakingirwa mu gihe ibindi bihugu byo ku isi byatanze uburenganzira bwo guha urukingo rwa Moderna abana bakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaruhariye abantu bakuru gusa
turashibiye bagenzi bacu badushikije aya makuru abugwa ya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu rero mwanya wa makuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini cyatangurire ku mpunzi isinzi ziturutse mu bice birimo umutekano muke mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibitumbereye aho inteko z'igihugu cya Uganda ziriko zihiga barwanyi umurwi ADF ziriko zihungira muri Uganda iyi ni inkuru tuhava tubashikiriza mu kanya na mugenzi wacu Ignatius Bahizi mu masaha ari imbere ariko rero dukubitiye mu Rwanda kuri uyu wa kane ambasade ya Amerika ya himbaje imyaka 10 irangiye mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda uhuguruwe ishami ry'ikigo cyo gufashanya mu burezi n'umuco cya Amerika kizwi nka American Corner Temistocle Mutijima ya dukurikaniye inkuru aduhe idonido yayo
American Corner ni imwe muri gahunda za Leta ya Amerika zijyanye n'ubutwererane mu by'umuco ndetse n'uburezi binyuze muri gahunda ababyifuza bongererwa ubumenyi mu rurimi rw'icyongereza bagahugurwa ku muco n'amateka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bakaba banahakura amakuru ajyanye n'amahirwe iki gihugu gitanga haba ku bashaka kwigayo cyangwa se kuhakorera indi mirimo ibyo byose bigakorwa nta kiguzi basabwe ku itariki nk'iyi mu mwaka w'ibihumbi 2012 nibwo ambasade ya Amerika mu Rwanda yafunguye ishami rya American Corner i Rubavu mu Rwanda nyuma y'ibyo yari isanganywe Kacyiru mu mujyi wa Kigali Madame Deb McLean, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade ya Amerika mu Rwanda, aharagaruka ku mpamvu yo kugira American Corner i Rubavu. Ati
We like to look and find other locations outside just the capital city.
Twashakaga ahandi hantu hanze y'umurwa mukuru twashyira iki kigo kubera ko twabonye ko hari ubundi buzima hanze y'umurwa mukuru, ubundi buzima hanze ya Kigali. Aho rero twasanze Rubavu ari ahantu w'ingenzi mu bijyanye n'ubucuruzi n'inganda, mu bukerarugendo n'imyidagaduro. Ibyo akaba ari byo byatumye dufungura American Corner hano mu rwego rwo kwagura umubano dufitanye n'u Rwanda n'abaturage barwo.
With the government and people of Rwanda.
Mu myaka 10 iki kigo kimaze gikorera mu karere ka Rubavu, ubuyobozi bwacyo buvuga ko buri munsi kiganwa n'abasaga 250 bo mu ngeri zinyuranye. Abo barimo abarimu n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, ariko n'abaturage basanzwe bakeneye kwiyungura ubumenyi mu cyongereza no mu kwihangira imirimo. By'umwihariko ubuyobozi bwa kaminuza yigisha iby'ubuhanga mu mahoteli n'ubukerarugendo aho American Corner ya Rubavu ikorera buvuga ko iki kigo kimaze guhindura byinshi mu bijyanye n'ubumenyi buhatangirwa Professeur Kabera Karixte ayobora iyi kaminuza.
Icya mbere cyo nuko center yafashije cyane mu kongera ubushobozi bw'abanyeshuri barangiza hano. Cyane cyane mu gukoresha ururimi rw'icyongereza ni ikintu rwose kigaragarira buri wese. Umwaka uko utashye iyi program ifite ikihindura mu buzima bw'abanyeshuri. Ariko hejuru y'ibyo nka UTB twabonye ibitabo byinshi bitandukanye, nabonye ko library yacu ifite ibitabo byinshi, ifite internet connection full time, ibyo byose n'ubushobozi bukomoka kuri ubufatanye hagati ya UTB na American Corner.
Bamwe mu banyuze muri iki kigo bavuga ko batahavomye ubumenyi mu masomo gusa, ahubwo hari na byinshi bungukiye kuri imwe mu mico n'imibereho y'Abanyamerika bakiyemeza kubishyira mu ngiro no mu Rwanda. Madame Bamurange Julienne ni umwe muri abo, avuga ko yashinze umuryango wo gufasha abatishoboye abikomoye ku muco w'umunsi ngaruka mwaka w'umuganura Thanksgiving Day wizihizwa n'Abanyamerika buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa 11.
Icyo gikorwa rero cyahoze ku mutima cyane, nsanga muri community yacu abantu baba bakeneye gufashwa. 2014 nkora umuryango wa Young Women Destination. Uwo muryango rero mu mpera z'umwaka ngahaguruka na bagenzi banjye tugakomanga urugo ku rundi tuti shima utange. Twatangajwe nuko ubwa mbere twafashije abantu 60, ubundi bakajya biyongera ariko ubu twagiye twihatageti yo gufasha imiryango ijana buri mwaka
ku nzego z'ubutegetsi mu karere ka Rubavu. Naho iki kigo kirimo gutanga umusanzu ugaragara mu kunoza ireme ry'uburezi butangirwa mu mashuri yaha no mu tundi turere bihana imbibi. Bwana Kambogo iri Defonse ni meya wa Rubavu.
Ikindi nanone abarimu wacu na amahirwe kuba barafashe umwanya bakaza bakajya bigira hangaha nabo bakagenda bakigisha abanyeshuri babo. Ntabwo ari amahirwe afitwe n'abantu benshi, niyo mpamvu twebwe nka American Corner tuyibona nk'igisubizo kubijyanye n'uburezi, kwigisha indimi, kubijyanye no kwihugura ndetse no kubijyanye no guteza imbere abaturage bacu muri rusange. Kuba yaraje hangaha ni inyungu ku baturage bacu, ni inyungu ku karere ka Rubavu ndetse n'uturere dukikije Rubavu ndetse n'abaturanyi kandi duhana imbibi.
Mu myaka icumi American Corner ya Rubavu imaze ikora, imaze kunyurwamo n'abasaga 240, kuko buri mwaka yakira nibura bagera ku 224. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko nubwo umubare munini wabo ari Abanyarwanda, ariko harimo n'Abanyekongo baturuka Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije ubutwererane mu burezi n'umuco yatangiye nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Kuri ubu ku isi hakaba habarurwa ibigo nk'iki bigera kuri 600 bigabanyije mu bihugu 140 byo ku isi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocre. Mu Burundi gisata kijejwe programme yo kugaburira abanyeshuri mashuri mato mato kimenyesha ko ibitigiri z'abana bagaburirwa mu mashuri y'intango bitera byongera. Nyamara naho bimeze gutyo, bamwe mu bavyeyi bahagarariye abandi ku mashuri basaba ko uwo mugambi wonozwa neza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Umugambi wo kugaburira abana watanguye mu mwaka 2007 mu mashuri y'intango yo mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cy'u Burundi utuma igitigiri cy'abanyeshuri baheba ishure kigabanuka. Ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe iby'ibifungurwa ku isi PAMU ritanguza uruganda rwerekeye guhimiriza no guhamagarira abafasha uyu mugambi mushasha bise Home Ground School Feeding, wishinze kugaburira abana ku mashuri mu kwezi kwa kabiri umwaka 2013. Ryatangaje ko kubura ibyo bafungura no gufungura nabi ari bimwe mu byatuma igitigiri cy'abana baheba amashuri congerekana mbere n'indero yabo igatituka. Riboah Bigirimana ajejwe programu yo kugaburira abana mu mashuri akaba n'umuvugizi w'imfatakibanza mu bushikiranganje bw'indero, mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru Bujumbura mu ntango z'iyi ndwi yavuze ko muri iki gihe hariko harakogwa isuzuma rigamije kuraba ingufu zikwiye kongererwa mu gushira mu ngiro uwo mugambi.
Turavye amahangiro twihaye yo kugaburira abana kandi kugira tugire icyo dufashije kugira umwimbo mu ishure ugende neza, kandi kugira ngo turabe yuko duciye mu gusoma ibyo tugaburira abana mu mashure obisumira mu makoperative cyangwa amashyirahamwe y'uburimyi n'ubworozi.
Ribo Habigira Imana asigura kandi ko kugira ngo uwo mugambi ushikwe ko ababyeyi nabo bagomba kugira ibyo baterera birimo gutanga amaboko yabo. Umuyobozi w'urwego rw'ababyeyi rugizwe n'abantu 11 bahagarariye abandi ku ishuri rimwe ryo mu ntara ya Ngozi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko naho hari byinshi uyu mugambi wafashije ariko hakiri imbogamizi nyinshi, izo zikaba zirimwo kubura inkwi zo gutekesha no kubura ababiteka, ndetse akavuga ko hari n'igihe ibyo bifungurwa bibura, agasaba ko byose byanozwa neza.
Zirahari mugabo kandi muri Centreville nta makantine sikorera abantu ntibafungura muri interior, ariko gusa nuko nk'intambuli nabonye zimwe nuko bitazaregiriye rema. Indi ntambamye ya kabiri nuko abavyeyi nibo biyoroganiza bakaja kubiteka amashuri amwamwe aho batangaye mahera niho bifuma bagaca bahemba abakozi bateka ntibagira inkwi, kandi inkwi nazo batituma abanyeshuri.
Naho umuyobozi w'ikigo cy'ishuri rimwe ryo mu ntara ya Ngozi komine Businga yifuje ko duhindura amajwi yiwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari n'igihe bamara iminsi bataronka ibyo byo kurya. Ikindi yavuze nuko iyo abana bariye bituma biga neza inyuma ya saa sita kuko bataba bafashe urugendo urutuma bagaruka barushe.
Ko bafunguye ahubwo bakurikirana neza ikigwa, ariko ndagereranya iyo bihari n'iyo bidahari urumva ndabona elsa nosasa.
Kuva mu mwaka w'2017 gushika mu mwaka w'2022 ibiharuro by'abana bagaburirwa ku mashuri byariyongereye nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi, aho byavuye ku bitigiri birenga 400,000 bishika ku 600,657. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero Riboah Bigirimana abana avuga ko bagiye gukora ibindi byigwa byo kugira ngo ibibazo birimo bivugutirwe umuti ndetse nibikenewe kongeregwamo bikogwe
tuzasha dufata ivyumviro byose byatanzwe dufatiye ku ngingo shimikiro imwe n'imwe duca dukora integuro y'ibikogwa ku myaka ishika kuri ine bizokogwa kugira ngo tutabaho tujogajoga yuko hotel imbere
gushika ubu intara zimaze kugegwamo iyo programme yo kugaburira abana mu mashuri y'intango zigera ku ndwi izo ni bubanza Bujumbura Cibitoke Gitega Kirundo Muyinga na Ngozi intumbero y'uwo mugambi akaba ari guhimiriza ababyeyi kurungika abana bivuye inyuma mu mashuri kongera igitigiri cy'abiga no kugabanya gufungura nabi mu mashuri ibyo bikazotuma ababyeyi bose na cyane cyane abakenye bihatira gukora ibindi bikorwa byo mu rugo badatewe umutima uhagaze nuko abana bataha bakabura ibyo kurya Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Erego kwiriye hano hose. Niki munyegera ariko? Abanyabugo ngire ntabwo njya ngizera. Muri abanyamitwe. Useka.
Ngo jewe duwibugo.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Niko usuko nabona ko umunyabugo neza neza. Utori wambaye inkabo, uravuga nabo urumi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Bugo wiki? Nukumga kwa mwenye wese mwuri tukwe yabge, ya jeyi ime shakuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujete. Kombo taksi yaki. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Angola.
Tumibutinjo timu nisekao muliko mwabanda nyakumbi zali radio njuhuja Amerika isamia nilai Washington DC mukirundi na umu kinyar Gwanda ibigane tuwa tegulie mwabanda nyakigani rudu kuri jeho chereke tombora ya kimwe chakane chihiganwa jihino zikombe chimirgui yomu pira wa maguruyo kurgue gurugu ambere yabaye ya mbere muma championa ibihugu ikinamwo mukarere kiburaya ya menyekanye kumusi wa gatano indwi irangiye itariki 18 uko kwezi kwa gatatu yabereye mu isacha niyo aho ni mu gihugu cy'u Swisse mu gihugu cy'u Faransa umurwi Real Madrid wo mu gihugu cha Espagne uzohura n'umurwi Chelsea wo mu Bwongereza Manchester City wo mu Bwongereza uzokina na Atletico Madrid wo muri Espagne Liverpool wo mu Bwongereza uzohura na Benfica wo muri Portugal mu gihe Bayern Munich wo mu Budage uzokina na Villarreal wo muri Espagne hino za mbere za kimwe cha kane zizoba ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutakwa kane mu genzi wa Fidel Nyungabo yaganiriye na Wilson na Melchior umenyesha makuru hino na Ongwa Lea umumenyesha makuru inkino akorera kuri Radio Star FM igitega bose bari mu Burundi baratangura bavuga uko bakiriye ivyavuye muri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye dutangure dutega amatwi Wilson Melchior
kubwanje ingene ndabibona mbona kumengo amahigwe ni menshi ku migwi isanzwe igwaniranya igikombe na cyane cyane ijya ikomeye atari bitangaza nk'uko twamati bibona ndabona ko inkino zishobora kugorana n'izi zizohuza Chelsea na Real Madrid Manchester City na Atletico Madrid ariko atari bitangaza ndabona ku mengo umuntu yakwitega Bayern Munich na Liverpool muri kimwe cya kabiri gishije cya nyuma ko Bayern Munich izohura na Villarreal, Liverpool izohura na Benfica. Bano menga atari gitangaza imigwi ibiri y'ibihangange ishobora kurengana, ariko biragoye cyane kugira icyo umuntu avuze kuri Chelsea, Real Madrid, Man City, Atletico Madrid.
Nawe leya idabu ya muri ya tombora uyibona gute yo ku munsi wa gatanu w'ibiheze?
Ndaze itombora uko byagenze kujyanye n'iyi migwi ikina ku mugabane wa Buraya yabaye iya mbere. Ndabona yuko atagitangaza kinini kirimo, ariko nkaraba nk'iyi migwi ya Benfica n'uno mugwi wa Villarreal iboneka yuko ari migwi inovuga nti yashyitse muri iki cya kane gishyiri cya nyuma, tutari dutunze kubona iyi migwi nk'iyi ishyika muri kado finali. Rero ku bwanjye bavuga nti ibitangaza byabaye kuri iyi migwi ya Villarreal na Benfica, ariko ku yindi migwi byari bisanzwe kuko twahora tuyibona mu cya kane gishyiri cya nyuma, mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma cyangwa muri finali. Rero kubona iyi migwi yarashyitseho navuga nti si kubw'igihamana, ahubwo ni kubera ko ari migwi iri kwirigenza neza, ndetse ndaze no mu mahiganwa y'ibihugu iyi migwi iturukamwo. Urabona uretse Villarreal mu kibanza cy'indwi, urabona yuko Benfica yisanzwe mu kibanza cya gatatu mu higanwa ryabo. Biboneka yuko no mu yandi mahiganwa ino migwi iri kirabyifatamo neza. Itombora rero mbona yuko ukuntu imeze gutya, ndabona yuko byagenze neza, babipanze neza, uretse gusa ibitangaza turindiriye kuri iyi migwi nagenda avuga, ariko ku yindi migwi yoyo ndabona yuko ari bisanzwe guhura gutya.
Buri rusange bwako muravuga imigwi mubona mushobora guha amahirwe, ariko mu nkino ibintu birashobora guhinduka bigatangaza. Chelsea na Real Madrid ubona ari ihe ishobora kugira amahirwe?
Umugwi wa Real Madrid nta na mahirwe nshobora kuwuha, kuko na biragaragara yuko ari umugwi ugendera kuri Karim Benzema. Byaranabonetse mu ihiganwa ryabo rya La Liga, aho Karim Benzema atashoboye kuboneka mu rukino rwabahuje muri Clasico n'urwa FC Barcelona. Biboneka yuko umugwi wa Real Madrid uguze Karim Benzema usanga ari umugwi udashobora gutora amanota atatu cyangwa gutsinda byoroshye. Nicyo gituma mvuga nti ku rukino ruzohuza n'umugwi wa Chelsea na Real Madrid, ndabona yuko Chelsea yari ifite amahirwe yo gushobora gutsinda. Ariko kandi ndavuga nti muri zino nkino zizoba mu minsi iri imbere, ndabona yuko mpa amahirwe umugwi w'Ubwongereza bishobora gutwara igikombe. Ndavye uko iyi migwi yifashe mu gihugu cy'Ubwongereza, nkaraba n'imigwi yo muri Espanye uko yifashe. Nibyo Real Madrid mu kibanza cya mbere, ariko kandi turaze mu mahiganwa yo mu Bwongereza, mu higanwa ryo mu Bwongereza uravye ino migwi ya Chelsea, ukaraba Liverpool, ukabona na Man City, urabona yuko ari imigwi y'ibihangange Real Madrid ashobora kuva imbere.
Wilson, nawe uravye nka Atletico Madrid na Manchester City, ubona ari inde woha amahirwe? Barazinanye aba coach abamenyereza Pep Guardiola wa Manchester City na Diego Simeone igihe Guardiola yamenyereza umugwi Barcelona muri Espagne.
Nkuko Lea yari kurabivuga, dufatiye kuri Manchester City na Atletico Madrid, duca dusubira ku mahiganwa bakina. Nibyo Atletico kugira ngo ihashike yagiye gusezerera bakiye baba City, Manchester United kimwe ku busa. Ariko nawo cashoka avuga ko yogereranya Manchester United na Manchester City. Tugiye kuraba ihiganwa rya La Liga muri kino gihe muri Espagne, ntawovuga ngo riri hejuru cyane ku buryo imigwi yaryo yotera ubwoba imigwi iri mu bibanza bya mbere mu Bwongereza, Premier League. Gutyo tugiye kuraba ukuntu Manchester City ikakaye muri kino gihe, umenga amahirwe twahengamikira cyane ko uyu mugwi wo mu Bwongereza naho Atletico ibanga yakoresheje mu gusezerera bakeba babo basangiye igisagara cya Manchester atawurimenya. Byose biracashoboka, ariko nk'uko mwabivuze umumenyereza Pep Guardiola arazi imigwi ya La Liga, kandi burya Atletico Madrid nta byinshi byahindutse kuko umumenyereza aracari Simeone, umwe yahangana na Pep Guardiola bakiri kumwe muri La Liga, kandi n'abakinnyi ngenderwa kugiye kurabusanga benshi bakirimwo abo Pep Guardiola azi. Aho rero umenga amahirwe menshi twayagumiza ku ruhande rwa Manchester City, ariko byose birashoboka kuko Diego Simeone nawe murabizi ko atamenyekwa.
Hanyuma uravye Bayern Munich na Liverpool, n'imigwi ifise amateka akomeye nayo itoroshe, ubibona gute?
Biragoye Bayern Munich biragoye, naho twavuze yuko amahirwe menshi yafise yo gukuramwo Villarreal. Ni kwa kundi tumuho tuvuga ngo Villarreal yari ya muri Espagne ikinihiganwa la Liga muri kino gihe tutoshoka twemeza ko rikomeye cyane kumbure ko tuzohava tubyemeza ruko imigwi irikina irenze umutaru ndavuga iyi Real Madrid Atletico Madrid ni Villarreal twavuze ko amahirwe menshi ari aya Bayern Munich ariko Villarreal nayo ibitangaza yagiye gukora byo gusezerera mu gwe nka Juventus kandi babasanzi wabo mu Butaliyano bakaje kubatsindiraho babanyagira ibyo nabyo bishobora gutera amakenga gusa umuntu akibaza mbega si ibitangaza byabaye ko ari ibitangaza ubwo tuzokwa amatwitega ibitangaza na Bayern Munich hari igihe igira ibitangaza bitari byiza ku bakunzi bayo ugasanga aho byari byitezwe yuko ishobora koroherwa cyane siko bigenze ariko gushika ubu reka umuntu agumize ko nimba atari gitangaza isubiye kwa Villarreal nk'uko yasezereye Juventus gushika amahirwe menshi ari ku ruhande rw'Abadage nayo Benfica nabo nyene bo ntawovuga ngo bakoze byinshi binini cyane kuko gusezerera umugwi Ajax nibyo warugize imyaka ingahe uri kurasa uratangaza abantu ariko si kuvuga ngo muri ino myaka wabaye umugwi ukomeye cyane rwose ku buryo gusezererwa na Benfica twavuga ngo yabaye intama y'urinzu Benfica twavuga yuko atagitangaza kinini cyane yakoze nka Villarreal kugira ngo ishike muri iki gice cya kane gishyire cya nyuma ariko gituma umuntu yovuga yuko Liverpool gushika ubirorohewe kiretse hagize ibyitamwo imvune z'abakinnyi cyane izindi ngorane zishikira imigwi ahandi ho umuntu gushikuye kwitega insinzi ya Liverpool kuri Benfica ahubwo gusa igitangaza tukaba tukirindiriye mu gihe bohurira muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma Liverpool na Bayern Munich.
Murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Justin bukeye neza uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye uri hejuru se?
Ndabamagaye ndi Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo icyumviro?
Ah, ni intererano n'icyumviro nagomba gutanga.
Yego.
Urumva dufatiye ku matombora aheruka kuba ukuntu imigwi itogendera ahora muri quart de finale. Imigwi yose yashyitseyo ibikwiriye ariko nk'uko umutumire ahejeje kubivuga mu gihe Real de Madrid ikintu cyatumye usezera Paris Saint-Germain suko abantu babibona cyane bavye na match ari ukuntu yari yatsinzwe turabona nyine ko umengano gusezerego ariko nk'uko umutumire yabivuze ku kintu kijyanye na experience novuga ahanini nico cyatumye uwo mugwi ushobora gutera intambwe ushobora gusezera umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi ufise abakinnyi bamenyereye higanwa baje mu mutwe bafise intumbero yo gutsinda babizi cyane waciwe inyibutsa igihe cyo mu 2018 igihe twajya Champions League naho nyine bari umugwi natwaye La Liga bari umugwi nyene ucumbagira ariko kubw'akanyarigaba k'abakinnyi bari bafite byaratumye bashika kure rero n'ubu uko ndabibona jewe imigwi isigaye irakomeye cyane ariko icyo kintu cy'akanyarigabo mentalite bafite mu mutwe imyaka n'uburambe bafite muri iryo higanwa birashobora kuzobashikana kure nubwo n'iyindi migwi atawayigiza kure cyane ubundi mugwi nshobora guha amahirwe ni Man City Liverpool iyo migwi yafite amahirwe cyane yuko ishobora kugera kure. Murakoze cyane, iyo niyo ntererano numva nashobora gutanga. Murakoze
turabashimiye Justin. Dufite kandi Lyonso nimubona uri ku murongo uratumva?
Yego.
Uhamagaye uri he Lyonso?
Nagiye ndi buri.
Ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize?
Nagiye ni intererano musanzwe.
Ushikirize?
Jewe nkereye kuri ico ca Real Madrid se ntiyashoboye gukuramwo Paris Saint-Germain turavye mu gwa Real Madrid ni mugwe umenyereye Ligue des Champions maze no gutwara nyinshi ni mugwe wa mbere hanyuma rero turavye Paris Saint-Germain nawo nta ikombe ca Ligue des Champions urige gutwara rero caravuye no kumenyera ihiganwa caratumye Real Madrid igira ku kantu ko kumenyera ihiganwa ibituma ikuramwo Paris Saint-Germain.
turagushimiye Fidele na batumire bawe inshuti mwese mukundira ryo ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kakanya bigira kinga turashimiye bagenzi bacu bagize buhora nitegurwa y'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na Nadia yashize hamwe ibiganiro na Edirwema yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye kamo mubandanye mwumviriza ibintu biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.